Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu y'akakanya. Kwezi kwa gatatu buri mwaka kwa hariwe umugore, bamwe mu bapfasoni b'abarundikazi bemeza ko nubwo hari intambwe imaze guterwa mu guteza imbere uburinganire, inzira ikiri ndende mbere y'uko uburinganire nyabwo bugerwaho.
Bashinganahe nabo nyine turaza ko twababwira tuti bashinganahe bacu mutadushyigikiye burya hari aho tutoshika kuko twese tumaze ibiranire.
Uwo ni umupfasoni Penta Haimana, ashinzwe iterambere n'imibereho myiza y'umupfasoni mu ishyirahamwe MAC.
Ibyo ngo tubiheze byigihe, ariko ndavuga ko habaye intambwe kivuga ngo byaratunganye byarabaye neza. Mugabo ndiko ndaraba nk'amabanga abazeza atari nk'igihugu kimwe kimwe n'ukuri bacabona yuko abakenyezi bari hasi.
Uyu nawe ni umupfasoni Marie Louise Baricako, uyobora ishyirahamwe ry'abapfasoni riharanira amahoro. Umunyapolitike utavuga rumwe na leta muri Uganda yahamagariye abatuye icyo gihugu guhaguruka bagatangiza imyigaragambyo y'amahoro yo gukuraho Perezida Yoweri Museveni umaze imyaka 35 ku butegetsi. Perezida wa Nigeri ucyuye igihe Mahamud Isuf yegukanye igihembo cy'ubuyobozi bwiza cyitiriwe Mo Ibrahim. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo hirya no hino ku isi, reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi, aho leta itegura gufungura abanyururu benshi mu rwego rwo kugabanyiriza umutwaro gereza zarengeje ubushobozi bwazo. Thomas Kamilindi aduhe ibisobanuro.
Iteka rya Perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye rivuga ko abamaze byibura imyaka 5 muri gereza bashobora gufungurwa, kereka abashobora kubangamira no guhungabanya umutekano w'igihugu. Abafungiwe ibyaha byo gukoresha nabi no kunyereza umutungo wa rubanda nabo bashobora gufungurwa baramutse biyemeje gusubiza ibyo basahuye, inyungu zabyo n'amagarama y'imanza zabo. Muri make abanyururu bashobora gutaha bose hamwe bagera ku 5,255, ni ukuvuga byibura 40% by'abarundi bari muri gereza muri iki gihe. Icyemezo cya Perezida Ndayishimiye kije nyuma y'amezi 2.5 arekuye abanyamakuru 4 b'ikinyamakuru Iwacu.
Umunyapolitike utavuga rumwe na leta muri Uganda yahamagariye abatuye icyo gihugu guhaguruka bagatangiza imyigaragambyo y'amahoro yo gukuraho Perezida Yoweri Museveni umaze imyaka 35 ku butegetsi. Umunyapolitike Robert Chagulanyi uzwi nka Bobby Wine niwe watanze iyo mpuruza nyuma y'igihe gito atsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa mbere. Muri ayo matora Perezida Museveni yatsindiye kuyobora manda ya gatandatu ku majwi 58%. Bobby Wine bari bahanganye we onye 35%. Gusa uyu munyapolitike yaje kutemera ibyavuye matora, avuga ko ayo matora yibwe kandi ko yarimo uburiganya bwinshi. Yaje kujururira inkiko asaba ko amajwi yatangajwe na komisiyo y'amatora agirwa impfabusa, ariko nyuma za gukura ikirego cye mu rukiko asobanura ko atari yizeye imikirize y'urwo rubanza. Kuri uyu wa kabiri Bobby Wine yahamagariye abaturage guhaguruka bakarwanya ubutegetsi avuga ko bubakandamiza bukabahindura abaja. Kuva amatora arangiye mu kwezi kwa mbere, uyu munyapolitike utavuga rumwe na leta yakomeje kuvuga ko abayoboke be bashimutwa abandi bakaburirwa irengero. Polisi ya Uganda yo yahise yamagana ibyavuzwe na Bobby Wine, ivuga ko ibyo ahamagariye abaturage gukora bitemewe n'amategeko. Yahise ivuga ko nayo yiteguye gufata igashyikiriza inkiko abazica amategeko. Muri Guinea Equatorial umubare w'abantu bamaze gupfa bazira inkongi y'umuriro yatewe n'ibikoresho bya gisirikare umaze kugera hafi ku 100. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Oriane itanga ishaka.
Ku munsi wa Mungu mu bigwati by'Imondong kwa Mtoma mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bata, abategetsi batangaza ko ibisasu byaturaguritse mu makambi ya gisirikare atandukanye, hakomereka abantu bashika ku 615. Leta itangaza kandi ko muri 316 bavuwe bamaze kuva mu bitaro, abandi 299 basigaye mu bitaro bitandukanye mu gisagara. Ubutegetsi bumenyesha kandi ko abantu barenga 60 batabawe bakugwa munsi y'inyubakwa zabasenyagurikiye ko. Perezida Teodoro Obeng Nyuma yavuze ko leta igiye kugira inama yihuta kugira bakore amatohoza y'uburyo abashikiwe n'insanganya boshikirizwa imfashanyo zigiye gutangwa n'igihugu imbere yuko iziva mu mahanga zibashikira. Leta imenyesha ko amatohoza yatanguye kuri uno munsi wa kabiri mu kumenya icyatumye ibyo bikoresho bya gisirikare bita amadinamite biturika. Umukuru w'igihugu yari yatangaje ko icyatumye haba izo nsanganya byatewe no kutitaho neza ububiko bw'ibyo bikoresho mu makambi ya gisirikare, bigatuma haba ingaruka mbi zisenyagurika y'amazu y'abantu n'inyubakwa zo mu gisagara cya Bata.
Perezida wa Nigeri ucyuye igihe Mahamadu Isufu yegukanye igihembo cy'ubuyobozi bwiza cyitiriwe Mo Ibrahim. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamilinde.
Mahamadu Isufu w'imyaka 68 y'amavuko ategetse manda ebyiri zikurikiranye kuva mu kwezi kwa kane 2011. Yubahirije itegeko nshinga ribuza umukuru w'igihugu cya Niger manda ya gatatu. Aritegura gutanga ubutegetsi mu mahoro bwa mbere mu mateka y'igihugu cye mu kwa kane gutaha nyuma y'amatora yo mu kwezi gushize. Mu itangazo yashyize ahagaragara, umuyobozi w'ikigo Mo Ibrahim gitanga iki gihembo, Festus Mogae wahoze ari umukuru w'igihugu cya Botswana, asobanura ko Isufu agihawe kubera ko atatatiye amasezerano yagiranye n'abaturage ba Niger. Hari hashize imyaka itatu iki gihembo cyarabuze ugihabwa. Mahamadu Isufu akaba abaye uwa gatandatu ucyegukanye kuva cyashingwa mu 2006. Igihembo Mo Ibrahim gihabwa abantu bayoboye ibihugu cyangwa guverinoma muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara baba baratowe na rubanda bakava ku butegetsi nyuma ya manda bemerewe n'itegeko nshinga, kandi babaye indashyikirwa mu mitegekere yabo. Utwaye igihembo Mo Ibrahim ahabwa amadorari 5,000,000 inshuro imwe rukumbi, ariko hakiyongeraho andi madorari 200,000 buri mwaka ubuzima bwe bwose.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi leta yategetse ko isoreshwa ry'ibinyabiziga bitwara abagenzi mu bigo abagenzi bategeramo imodoka mu mujyi wa Bujumbura bihagarara. Abagenzi bakiriye neza icyo cyemezo ko basanga kizagabanya amafaranga basanzwe bariha mu ngendo zabo. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza.
Ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nacyo gisagara kugeza ubu kirimo imirimo nka yose ya leta n'amashyirahamwe yigenga na mpuzamakungu hatibagiwe za ambasade zose, amashyirahamwe y'abashoferi b'imiduga, amapikipiki, imiduga y'amapine atatu izwi nka tuktuk, hamwe n'amakinga bishishwa amafaranga arahagwiriye. Abakuru bayo bari bamaze imyaka itari mike ari bo batunganya igikorwa cy'ugutorokanya amafaranga asabwa ku bituro byaba iby'imiduga ija mu ntara zitandukanye hamwe n'ikorera hagati mu gisagara. Hejuru y'amafaranga y'amashyirahamwe nayo ashinga manda ndeye chanke yadaburi kiribwa tugahiza ingingo ubigiye guhinduka. Umuvugizi w'ubushikanganje bw'intwaro yo hagati yasigura ku ingingo yafashwe mu ntumbero yo kwirinda kuremera abanyagihugu. Cyenkuriki
amafaranga yose yahoratozwa nabo bari muri aya mashira hamwe bayatoza bene ivyuma abashoferi atorezwa mu bituro arahagaritswe kubera kuko ariko haribonekeza kugomba kwitiranya ibintu. Abambere barongoye aya mashira hamwe bakaba basabwe ko baca baka ibitasi abo bahora batuma kuja kutoza amafaranga. Abantu bonyene barekuriwe gutoza amafaranga ni abantu barungiswe n'ubushikiranganje n'abatoza kori bashasha nibo bonyene bariko barakora igikorwa leta yabatumye. Abasigaye bose ntaze hagira umushoferi azosubira kwakwa n'ifaranga narimo. Duhora tubibona hari n'ababiruka ko mbere bigakomera, ntaze hagire umuntu numwe asubira kwa kufaranga kuko twabonye ari igikorwa cyo kubaremereza cyane, kandi ahanini kikaba kiriko kiratera ugomba kwitiranya ibintu cyo akononera igikorwa gihambaye kiriko kirakogwa n'ubushikiranganje kijanye ni ku kwezi gahinyuza
uko kwezi kwa gahinyuza kuvugwa ni president Evariste Ndayishimiye yakugenye amaze kwemanga kwasanze n'imiburi iburi imiryari zizenga 40 ku mwaka zinyuruzwa mu matagisi n'amakori yatozwa mu makomine kubera abantu bikika mukiza
na kamaramaz kubona ahantu hahora hatozwa imiliyoni 5 mundwi hagatozwa imiliyoni 30 mundwi zizo 45 zagiye hariho ndabagabishije bazitanira bimenye ubu ni babenye naribo baja kupima bigeragereza ubushikiragaje bw'intwaro hagati bukazorunyika baza guhinyuza bagasanga baciye bunguka ni musitanira bayahora yiba none twovuga ko arinde tuzovuga ko arinde yahora yiba ubu tuzoza turaza twirabira ubu tuzosanga yahora samara tuzomurungika gusamara nta kundi biramara maji twasanze mu gihugu cyose hashobora kuba hibwa imiliyaridi zirenga 40 mu mwaka ni mwiyumvira nk'indongozi zisamara umugera wa corona ukatwinjira rugacha turi ama miliyaridi y'amahera yo kuvura corona kubera indongozi zasamaye ayo mahera yokoze iki
mu gisagara cha Bujumbura ho nyene naho umushikanganje yajeje intwaro yo hagati ya kuvendira ko buca yemeza ko kundwa imwe yasanze hibwa renga imiliyoni 120 abanyonzi bagendeje mu pikipiki n'abandi baganira n'ijwi rya Amerika bariruhutsa
azakiye neza hari byo twatanga bitaje no muri re twahohotezwa none utanze amafaranga cyane ikintu nta kimwe baguhaye umva yashukaye bivanye naho uri bakaguca bitanu byo rero nta n'ikintu nta kimwe baguhaye basanga nyene uyabayahaye ku nyene akaguhohotezwa
nyene kwabaha abantu baturenga nyene ba umwe utwara niba atarehezo demere okwezi twatana ngorane zizo duteza nazi
uyo kabisa turabye kuno bariko barakora babona ko bakora badakora nk'abajya kuko bajya abantu kutwara nabi ugasanga murana shwanye byango mwa difa tukaba imwereka umaze kubimwereka akacavuga ngo kuwarengeje ko numunsi umwe kucyo gitasi bwamande ariko ntabye gitasi bakwata ayo mande ni kuvuga mande baguca neyo biba bishaki nka station muramuna ya rideme usanze rero warengeje ko nk'imisi nk'itatu turaza kwitora ukitanga igihumbi kiburuka tanga 5000 ariko yashaka nyo yaguca kandi kingi yashobora no kurifunga rikigwa idakoze naho mugati wore kumye ibyangombwa je amafaranga ndaza kuyazana ku mugoroba mugabo mpikinga nkore ukama nka karanga muntu na karanga muntu n'umuntu ushobora kuyiheba kubera ubukora ngaha mu baraba ati ndaza kuyazana rikaca byanki kinga kaca libika agahengera ku mugoroba akaca kuvuga ngo mpa bitatu kibure bibiri Jena kuyagurana ukacuyamo kinga yagirwa jingingo kona babakuye ingingo jena yakiriye neza cyane
kora bya greneza kubera nimaze kujya muri mere ni sawa ngo rundi twaye abantu kazi bayagira
ngo ya mafaranga ntituzi yajanye ya gitazi ntamere cyanditse byo ntibyo reka guhimbara umuntu kuko mu bisanzwe burya twebwe umwanya umwe twibwa kabisa twibwa twibwa kweri bya duhimbaye ntawe bitahimbaye turaryohewe nyene kuko muzigura tuvuye ko naho tuzobandanya turi hademire
umukuru gisagara cha Bujumbura yahawe amabwiriza kwazicana n'abatwara aya mashyira hamwe yabunguruza abantu n'ibintu kugira ngo batunganywe bushasha ukuntu hatozwa amafaranga y'abanywanyi babo mu Burundi amapikipiki n'amakinga ni bwo buryo bwa mbere bukoreshwa mu kwiyunguruza mu gihugu cyose hari amapikipiki arenga 25,000 mu gihe amakinga acishwa amafaranga arenga 23,000 icya gatatu cyavyo kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura utubona abarenga 170 eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Ejo tariki ya 8 isi yizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore. Uyu munsi ubaye mu gihe hari byinshi abagore barimo abarundikazi bishimira kuko birimo kubaganisha mu nzira y'uburinganire ariko bakagaragaza ko iyo nzira ikiri ndende. Abavuga ibyo barimo umupfasoni Penta Haimana ushinzwe iterambere n'imibereho myiza y'umupfasoni mu ishyirahamwe Mark na Marie Louise Baricako uyobora ishyirahamwe ry'abapfasoni riharanira amahoro. Umupfasoni Haimana aratangira avuga ukuntu uburenganzira bw'umupfasoni bwifashe mu Burundi muri iki gihe. Bombi bari kuri mikro ya mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Cyambere cyocyo twebwe nk'abari mu ishyirahamwe Christo Mark Ministre Africain de Compassion na cyane cyane abakenyezi dukurikiye yitwa Stefa Compassion de la Femme Africaine turashima ubwa mbere ariko reka mbanze nifuriza umunsi mukuru mwiza abakenyezi bose abarundikazi atari abarundikazi abakenyezi bose bo ku isi yose rero nk'ugarutse ikibazo mwari mumbajije mu Burundi by'ukuri urazi ikibazo umukenyezi afite ubu turashima aho bigeze kuko nk'akarorero mu bashinga amateka ibikemerenga 30 n'abakenyezi bakemuza amateka ibikemerenga 40 n'abakenyezi muri guverinoma wa Shikiranganji 15 dufite batanu n'abakenyezi no kuvuga hari intambwe tugeze ko ibyo tukabishimira leta yacu tugashimira n'icyubahiro mukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye kuko urabona ko by'ukuri umukenyezi urazi ikibanza ariko arahabwa ubu biri ku ntambwe z'ukuri twavuga ariko ushimishije ugereranije no mu myaka yahera kare ntibashobora kubona umukenyezi ashobora gufata ijambo ntibashobora kubona umukenyezi yiyungunganya muri ibi hari ibisata bimwe bimwe atashobora kwiga hari ibyo atashobora gukora kuko byagaragara ko umenga arakumiriwe ariko by'ukuri turashima ku ntambwe bigeze ko kandi by'ukuri ibyo byose tukanabishimira leta yacu kuko nk'uko bivugwa ko ari leta mbyeyi kandi ari leta nkuzi urabona ko by'ukuri ni umubyeyi kandi by'ukuri ikibanza umukenyezi asize ubu turabishima aho bigeze
ibintu mubona ko bitarashika ku rugero mwifuza ku bijyanye n'agateka k'umufasoni ku bijyanye n'uburenganzira bw'umufasoni ni nk'ibihe ibintu mwibaza ko byoba bigikenewe kunagurwa
murakoze cyane nk'uko navuze ati ntambwe ishimishije turifuza yuko byokongererwa kuko ugerageje kuraba hariho nk'amwe hamwe usanga umukenyezi agenda arakumirwa gato bagifite amakenga bavuga ati ibi nitwobira umukenyezi nk'ubuzi niyo bukora kubera ari ibyo kwibaruka ngo hari amezi icyenda witeze ko atazokora akazi ariko nk'uko by'ukuri ikivugo dufite umwaka kivuga ngo ubukerebutsi bw'abakenyezi si ku giterambere kuri bose ni ukuvuga ubukerebutsi bwacu by'ukuri turakeneye yuko bugaragaza bakabona ko by'ukuri burya umukenyezi arashoboye kandi n'ibyo arashoboye ariko rero bwa bukerebutsi bwacu turakeneye yuko rero tujya ku kivi abakenyezi dushire ko dukore tubereke ko by'ukuri dushoboye n'aha handi bavuga ati oya aha twobakumira bihere biveho nyiricyubahiro yaravuze ati ubu tugeze aho yuko yaba umukenyezi yaba umugabo amahirwe aba amwe ni ukuvuga ubukerebutsi bw'umuntu nibwo buzomuranga ndetse bukamuha kuronka ibyishimizo byo twanaziga atari ibi bice twiyumvira ngo 50 cyangwa 40 oya ahubwo bikarushiriza bivanye n'ubukerebutsi tugenda turerekana by'ukuri yuko dushoboye
rigome ku byerekana aho umukenyezi muri rusange mu Burundi haba mu babirimizi mu bakenyezi eka baruguru canke ahandi hose uburenganzira bubafise bungana iki mu miryango byifashe gute hari ikintu mubona gikwiye kunagurwa
murakoze nk'uko twavuze ati hariho intambwe ugerageje kureba no mu bakenyezi b'irimizi ubu urashobora gusanga abakenyezi b'irimizi bagiye mu makoperative bakajya hamwe bakiyungunganya ubu turabona hirya no hino abakenyezi bahabwa ijambo abakuru b'imitumba ugasanga n'abakenyezi hirya no hino ugasanga bajya twita ngo abanyemisikiya ugasanga harimo abakenyezi ugasanga umwirimizi barafite koperative yo kurima ibiraya kurima ibijumbu bitera ibitoki hirya no hino ugasanga harimo kwiyungunganya hagati y'abakenyezi urabona ko umukenyezi ubu ariko arava mu kinyegero akajya ahabona ariko rero nk'uko muvuze ati icyo nagurwa ugiye kuraba muri aba bakenyezi b'irimizi hariho bamwe bamwe usanga bagiye cyo ugasanga bubakanye bararitahura ugasanga bamwe bamwe si bose ariko bashobora kubona bamwe bamwe bataragira ahantu ngo batahure yuko umukenyezi nawe burya arafite akamaro akumva umenga agiye yoba ashaka kumurengera oya ariko ugasanga ari abashinzwe batarabitahura nabo bo turifuza yuko babitahura ahubwo bakadushyigikira kuko burya twebwe nk'ishyirahamwe rikristo ijambo ry'imana riratubwira ngo burya umukenyezi akwiye kuba igitsibo cy'umugabo wiwe ariko kandi n'umugabo nawe aragaruka agakingira umukenyezi wiwe ni ukuvuga abagabo bakifuza kudushyigikira bakadutera intege bakabona by'ukuri yuko ibyo two turakora kuko burya batagiye baradutera intege twocika intege kuko nibo mu bisanzwe tunavuga ko ni protection ariko natwe n'abakenyezi tukagaruka ntitwibagire yuko turi bari na rugo inshingano zacu tuza kuzikora kuko ijambo ry'imana ridusaba tukubaha abagabo bacu tukababera igitsibo mu mutwe hama nabo bakagaruka bakadukunda bakadushyigikira kugira ngo nabwo bukerebutsi bwacu bugaragarire bose
yego mu kanya gatoya cyane rwose akamwotera abafasoni mwavuze ko ari abafasoni gushika ubu ataramenya uburenganzira bwabo akamwotera abafasoni muri rusange naka
akamwotera abafasoni muri rusange murazi ko muri make turafite icivugo two turakorera ko kivuga ngo ubumwe mu budasa hari ibintu byinshi abantu dukunda kwibaza ngo ni ibidutandukanya imigambwe amadini intara ubwoko ibitsina oya ibyo byose ni ubutunzi imana yaduhaye burya tugiye hamwe ubumwe buzana ikintu gikomeye duhamagara abakenyezi rero kimwe bakenyezi tuve hasi tuje hamwe dukorere hamwe dusengere hamwe dusangire ibyiyumviro dusangire imigambi dushyire hamwe inkomezi zacu kugira ngo dushobore kugana kugaragaza ubukerebutsi dufite kugira ngo dushike ku iterambere riramye. Kandi ikindi nacyo ibyo zose tubikore twitwa ko turi ba inarugo, dutunganye neza iby'imigambi y'iterambere, tubere isoko ry'iterambere kuri bose, ariko kandi tugaruke no mu ngo zacu twibuke ko turi ba inarugo. Ibyo dusabwa nk'inshingano za ba inarugo nazo nyine tuzishyire mu ngiro, tuzikore uko bisabwa. Rero ibyo numva navuga ati bakemezi tugire umunsi mukuru mwiza, ariko kandi twebwe gusangira ibyiyumviro, gusangira imigambi, gushyira hamwe inkomezi kugira ngo dutsane iterambere rirama ku miryango yacu, ku gihugu cyacu, eka ndetse no mu kibano. Ariko na cyane cyane tukomeze kwibuka ko turi ba inarugo, dusubire twitwararike kandi dushyire mu ngiro inshingano zose dusabwa nk'aba inarugo kugira ngo no mu rugo rwacu byose bikomeze kugenda neza.
Kama umutera abashingantahe muri rusange?
Abashingantahe nabo nyine turagaruka tukababwira tuti abashingantahe bacu mutadushyigikiye burya hari aho tutoshika, kuko twese turi magiriranire. Turakeneye ko abashingantahe nabo badushyigikira, bakadutera intege, bakadufata ukuboko, kuko kujya ijambo ry'Imana rivuga ngo turi abahanuzi babo, ariko nabo bagaruka bakaba abadukingira. Ni ukuvuga yuko uri kumwe n'umugabo urumva ufite ukingiwe. Rero turabasaba ko nabo tumva hafi kugira ngo dushobore natwe kugera kure turi kumwe nabo, kuko byose tuza kubikorera hamwe nabo.
Engineer Penta Haimana, murakoze cyane rwose ku kanya mahari radio Ijwi rya Amerika kuri uyu munsi uri hejuru, umunsi ukomeye wahariwe abapfasoni ku isi yose. Murakoze.
Murakoze namwe.
Uruhara rw'umupfasoni birafishe byinshi twabivuga ko turafite ibintu byinshi byabaye, ibintu byinshi byakoretse. Uno munsi ibihugu byose byo muri ayo ntara ntitwavuga ko bigeze ahangana. Hariho bimwe bimwe byagiye kare bimaze gutera imbere cyane, n'ibindi biriko biraza. Ndabona yuko hariho intambwe yabayeho cyane cyane ku cyerekeye umukenyezi mu byo kurongora igihugu, umukenyezi mu by'ubutunzi, umukenyezi mu by'ibintu byose bikorerwa ahandi atari ibyo mu rugo gusa. Hariho intambwe yakoretse nini, nuko nyine ubu tugeze mu kindi gihe cy'iki kiza cya korona, nacyo nyine mbona ngo gisa n'iko kiriko cyahindura ibintu bishobora guhinduka cyane. Mugabo tubirabye neza hari ibihugu by'ukuri ubona byateye imbere
muri iyo ntara yose. Nk'uko mubivuze hari intambwe ikomeye, naho iyo ntambwe itangana mu bihugu bitandukanye, ariko hariho n'abavuga ko intambwe ikiri ndende kugira ngo uburenganzira bw'umufasoni bugaragare, kugira ngo eka umufasoni yishire yizane ronke ibintu byose afitiye uburenganzira, ibintu mwifuza mubona ko gushika ubu bitarashikwa ko muri ibyo bihugu nyine cyangwa muri iyo ntara. Ni hibi
hari byinshi n'icyo ngo tubiheze byinshi, ariko ndavuga ko habaye intambwe, si ukuvuga ngo byaratunganye byarabaye neza. Mugabo ndiko ndaraba nk'amabanga babazeza atari nk'igihugu kimwe n'ukuri, bacabona yuko abakenyezi bari hasi, barashashirwa hasi. Hariho mu buryo bwo ku ibihugu ndibi biradakungura kubivuga nk'uko uri kurambaza, kuko mu bihugu byose ntituri hamwe ntitugeze hamwe. Hari abagiye bariko baragenda badusiga. Mugabo tubiraze neza tugabiraba muri rusange, intambwe irasaba ndende. Igitume kiri ndende ni iki? Abakenyezi ni benshi. Ubiraze rero nabo bitwa ko baserukira abandi, baratari bake cyane. Uravye igitigiri c'abakenyezi bariho mu bihugu. Hanyuma hariho ibibazo byinshi. Ikibazo cya mbere uko kenshi usanga abakenyezi nabo nyene bataramenya neza uburenganzira bwabo, hanyuma kandi bakaba bacibaza kubera abantu bose bibaza ko bashikenyezi batabishobora cyangwa batabishoboye, nawe bikakuzamo mu mutima ukibaza ngo ntubishoboye. Ni igikorwa rero turiko turakorera ko kugira ngo twubahure abakenyezi. Tuvuga ibi bya politiki, abakenyezi bose barishifuza kuja mu nzego, sibyo? Kandi twese turifuza ko abakenyezi baja mu nzego. Mugabo bazobasanga hehe ko bataja muri politiki, ko batiyangaja? Kubera iki? Kubera hariho umuntu ucitwa kulture kitari na kulture by'ukuri, yemeje yuko abakenyezi bataja muri politiki. Kwivyo n'ibyo abagabo, abakenyezi ni ba inarugo, ntibagume muhira.
Kuri icyo kibazo akamumotera abafasoni ni akahe muri rusange?
Akamumotera abafasoni muri rusange nuko abafaso ni bose bomenya kwizi igihugu baraba nta muntu numwe azukuvugira ibyi wawe nuko we wovyivugira naho hoba abagabo benshi bariko baravugira abakenyezi ntibazoshobora kutuvugira nkuko twebwe twokwivugira ni ukuvuga rero yuko birakenewe cyane ko abakenyezi bahindura ingendo bakemera kwinjira mu zizo nzego bakinjira mu biraro igihugu byose bakabifata nk'ibyabo izohindura na twebwe muri iyo turiko turavuga by'umunsi mukuru wahariwe abakenyezi hari ibivugo nakunze cyane baguye baduhaye tugendera ko twumvikanye ko twese nk'abakenyezi so icivugo kivuga ngo uburongozi bw'abakenyezi turondere impinduka zidakumira
tukivuga nyine ku byakiye iyo mpinduka ikakurya kumirwa hari amakuru atangazwa avuga ko naho hariho iterambere mu byerekeye ibibanza bafashe n'abaronka muri politike baba mu nama nshinga mateka ikamuri leta no mu bindi bibanza byo ikagutegeza ku mitumba hari ikibazo gihambaye cyane gose kikiri mu mitima y'abantu bamwe yamwe usanga mu fasoni acinyizwa yaba mu fasoni o mu bisagara bikomeye cyane mu mihana ya ruguru icyo kibazo ku bwanyu cifashe gute cyane corangira gute
ega naho biza byose umukenyezi kirazira yuko avuga kirazira ko umukenyezi avuga ijambo kuko avuze ijambo ridahuye n'ibyo uri kuravuga byitwa icaha nico gituma n'abakenyezi n'abakenyezi bumva bashira mu nzego akenshi si barye babishoboye akenshi inzego bagushyizemo akaza gutora bakagushyiramo uramenya yuko atari hari naho usanga atari cyo kibanza cyawe ibyo nuko turabyirondera tuzobyirondera tubishike ko duhimiriza abacu kugira ngo babishike ko nayo nkanjye abakenyezi kenshi umugabo wese yumva ashaka kwerekana ko ari we ategeka kugira ngo yerekane ko ari we ategeka yibaza ngo ni gutumiza uwundi nicyo kimwerekana ko akomeye kenshi n'ukuri nibyo abakenyezi benshi baracinzwa abakenyezi benshi barahohoterwa abakenyezi benshi baramererwa nabi haba mu ngo haba mu buzi abakenyezi benshi abagabo benshi ababonamwo kuryamana nabo haba mu kazi haba aho muhurira baba aho mugendana babakubonamo ibyo ugaca usanga birahinduye agaciro umuntu ashobora guha uwundi ugaca usanga birahinduye n'agaciro wowe nyine wokwiha abakenyezi benshi bamba bagenda binyegeje baja kure y'abantu kubera batinya yuko usanga babafashe muri ibyo
izo zohinduka gute akamumotera abashyira ntahe nkaka
izo zohinduka ikintu cyohindura ibyo bintu kandi tuguma turiko turavuga n'umunsi abashyira ntahe n'urwaruka n'abakenyezi n'abantu bose bazomenya yuko uwo mutwaro w'abakenyezi ngo agateka kazina muntu k'abakenyezi atari umutwaro w'abakenyezi gusa ntukaba umutwaro w'abakenyezi gusa kuko turiko turondera iki turiko turondera ibihugu byiza gusumba turiko turondera ibihugu biraba imbere birondera iterambere ibyo rero n'impaka abagabo urwaruka abakiri bato n'abakuze na cane cane abategetsi bafashe mu minwe icyo kibazo cyo gukumira abakenyezi no kubagumiza hasi bagumiza hasi kugira ngo bakigire ikibazo cy'ukuri cyo gushyira imbere umutegetsi abivuga ati abakenyezi birinda kubashyiramo
Professeur Bani Louise Mbarichako umukuru w'ishyirahamwe Mouvement Idamahoro murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika ku uyu munsi uri hejuru umunsi amakungu yose ahimbaza umufasoni mwakoze cyane rwose
murakoze cyane
Shuti muduteza matwi ahantu dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Facile Gebeho amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumviganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.